usabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza hanyuma gafata ingingo zose zijana nuko ikiza kiba cyateye mu gihugu
akaba ibita mu France état d'urgence uvuga yuko muslimi bidasanzwe
abo nabagize amashirahamwe yigenga batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijanye no gukingira abanyagihugu bose babana bakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe Orecome numwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu babyiboneye kuri uyu kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara
twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikiba zitagishizimwe nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubugira mu mihana y'abantu biriko birarya abantu ibi bintu nikiza leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe ego n'ibyari byishoboye mbwa n'ibyo dashoboye
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo
leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo kukijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu mwese mwabibonye mu gatumba abantu baracaba mwajya amazi kuburyo bashobora gutegwa n'ingwara ingingo ya mbere leta igomba gufata ni kwimura abantu abantu bobo ntibagira iyo baja leta igomba kuronderaho abantu baja ikabimura kigira kabiri nuko ahantu hari amashure hari ibitaro hari amashengero leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske atamuntu numwe afite ubunyanya bwo kuza kushira abantu nkaje amashuri muje kubona mu gatumba
ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongoye ishirahamwe riharanira gatega kazi na muntu mu Burundi bavuga ko gushika ubu babona ku Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika Gervais Nibigira nicegera turongoye ishirahamwe ry'abarundi binungane RCP
gihambaye n'ibikoresho munsi ubona yuko ari ikibazo gasaba imfashanyo akaba ibita mu France état d'urgence uvuga yuko muslimi bidasanzwe kandi uyu munsi ubona yuko leta ngo munsi sihiri yova mu gacerere ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo cyaba iz'ubuhinga
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye
twazi ko amazi yatanganyika si ubwa mbere aduze ariko hama habaye kenshi ngo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo niyasubira gushika hazobe ariho integuro
ishirahamwe Orecome rivuga kandi ko amashure hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane haba mu gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi ubwiherero bwarabomotse n'ibindi agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye naho abarongo uyu mugujejo gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imijyango yakuwe mu bice biri mu kaga mu nyuma bagasanga basubiyeyo gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka
uyu munsi usanga umuntu nitekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugira mu gikirisa umubagije tugiye hati ngiye muhira none muhira ugiye gukora iki Barundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama ibyo twita solution durable biri ubushyiranganji n'ubushyikirana bwaba bafasha ubwo bushyiranganji kugira ngo bubakire amazu abantu umwe nabo ntabwo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi
naho ikigo Ijebu kijejo kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 77 kuva amazi ya Tanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cane cane muri zone ya Gatumba hamaze kwitaba imana abantindwi batanu bariwe n'imvubu babiri bariwe n'ingona ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.